chicas. Yeah, yeah, babe, on my knees, sasa. Niwe, niwe, atari higwa, mkwini arusha. Umutima gwanje gurioko, uwizi wempura mpami. Nsasiro ye izile my love, I miss you. Nsonywa, my love, nsonywa. Nsonywa, from your heart, nsonywa. Nsonywa, girl, my love, nsonywa. Nsonywa, I need you, my life. Without you, my baby, ningwejejera. Umutima gwanje ukagutoneka. Eshiwo kampika hari, my love. I miss you day and night. Eberunji niwo vina tinarinkiwe. Girl, give me one more chance. Eberunji niwo vina tinarinkiwe. Baby, give me one more chance. Nsonywa, my love, nsonywa. Nsonywa, from your heart, nsonywa. Nsonywa, girl, my love, nsonywa. Nsonywa, I need you, my life.
Jazz Pie
Saba.
Dear Kingdom.
Come, baby, come closer. You left me hanging, my lover. Yeah, is it entuze? Umutima gwanje gunanuche. Niwe tabaza yanje. Nindagani sokuya hena kuya rukundo. Nsonywa, my love, nsonywa. Nsonywa, from your heart, nsonywa. Nsonywa, girl, my love, nsonywa. Nsonywa, I need you, my life. Nsonywa, my love, nsonywa. Nsonywa, from your heart, nsonywa. Nsonywa, girl, my love, nsonywa.